iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Igisirikare cy'u Burundi gitangaza ko hari umurwi w'abantu bitwaje ibirwanisho baturutse mu Rwanda bateye ingabo zacyo mu mpera z'icyumweru gishize mu ntara ya Cibitoki, imwe mu zihana imbibi n'u Rwanda.
Icyo gitero cyabaye mu ijoro ry'igenekerezo rya 16 rishira rya 17 munyonyo mwaka w'2019 igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Uwo mugwi ukaba waciye usubira mu gihugu cy'u Rwanda.
Uwo ni Majoro Emmanuel Gahongano atwara ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi mu Burundi, niwe wasomye iryo tangazo. Turaza kugaruka rero kuri iyo nkuru ku buryo burambuye, tuvuga no ku makuru y'impunzi z'Abarundi muri Congo n'iz'Abanyekongo muri Uganda. Mube hafi ya radio yanyu. Turabanza guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi Bwakeneza.
Maramutse Eugenia. Turayahera mu yavugwa muri Leta Zimwe za Amerika. Iyi ndwi turimwo irangwa n'urukurikirane rwabumvirizwa n'inama nshingamateka ya Amerika ku iperereza ririko rirakorwa kuri Perezida Donald Trump. Batatu ba mbere bumvirizwa kuri uyu wa kabiri baravuga ivyo bazi ku twigoro twa Perezida two gusaba Ukraine gutohoza ku mukeba wiwe muri politike Joe Biden. Abumvirizwa bose hamwe muri indwi n'icenda bazokumvirizwa mu mice itanu guhera kuri uyu wa kabiri ejo kwa gatatu hamwe no ku munsi wa kane. W'Abanyamerika barindiranye igishika kumviriza ni Gordon Sondland, ambasaderi wa Amerika mu muryango w'umwe bwa Buraya, akaba n'umugwizatunga yaterereye mu yimikwa rya Trump. Sondland yitezwe kuba azi ibitari bike kuri Trump, asaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden kugira acafuze izina ryiwe kuko bashobora kuzohiganwa mu 2020. Uwundi yiteganywe igishika cyo kumvirizwa ni David Holmes, umudiplomati wa Amerika muri Ukraine. Bivugwa ku kiganiro Trump yagiranye na ambasaderi Sondland kuri telefone ku byo gutanguza amatohoza kuri Joe Biden byaba byaramuciye mu matwi akaba hari icyo yumvise. Perezida Trump yashikirije cyo kuwa mbere ko ashobora gutanga ubuhamya nawe kuri komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ibibazo by'iperereza ariko abicishije mu nyandiko.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Amerika kandi abantu batatu barishwe barashwe ku isoko bita Walmart mu gisagara cha Duncan muri leta ya Oklahoma mu manuko bwo hagati nkuko byashikijwe n'igipolisi ejo ku munsi wa mbere. Warashe nawe ari muri abo batatu bishwe nkuko bishikirizwa n'ikinyamakuru cyandikira muri ico gisagara Duncan bana. Ubwo bwicanyi bukurikiye ubundi bwabaye mu kwezi k'umunani aho witwaje inkoho yishe abantu 22 muri iyo soko ya Walmart nyene ariko mu gisagara cha El Paso muri leta ya Texas hafi y'urubibe n'igihugu cha Mexico. Muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika barumvikanye gukorera hamwe mu guteza imbere igisata cy'amagara y'abantu ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ayo masezerano agamije gufasha Afrika mu kuronsa imiti uwo mugabane yo ku rwego rwo hejuru kandi ivura by'ukuri. OMS n'umwe bwa Afrika baremeranije kandi gukomeza ugukorera hamwe n'ikigo cya Afrika kijeje ukinga no kugenzura ingwara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare 24 ba Mali hamwe n'intagondwa z'abayisilamiste 17 barafuye mu mirwano yabahuje mu buseruko bwa Mali ejo ku munsi wa mbere nk'uko byashikirijwe n'igisirikare cya Mali. Abasirikare ba Mali bari mu bikorwa byo gukizura karere bafatikanije nabo muri Nigeri igihe barwa mutego wabo bakora iterabwoba ahitwa Tabankorte. Kibaye igitero gishasha ku basirikare ba Mali bamaze gutakaza bagenzi babo baharugwa mu ijana mu kwezi kumwe gusa mu bihe bihitiye. Mushikiranganje wa Libya ajejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije ejo ku munsi wa mbere kw'igitero cy'indege yo mu bwoko bwa drone cyahitanye ubuzima bw'abantu ku ihinguriro ry'ibisuguti ku murwa mukuru Tripoli gishobora kwitwa icyaha cyo mu ntambara. Mushikiranganje Mohamed Tahel Siala yabishikirije akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi mu mwihwezo w'ibibera muri Libya. Intumwa ya ONU muri Libya Gassani Salame yabwiye ako kanama ari mu gihugu kibanyi cya Tunisia akoresheje ubuhinga bwa video ko abantu bashika 10 bishwe abandi barenga 35 barakomereka muri icyo gitero cyabaye ku munsi wa mbere. Nta muhari uremanga ko wagikoze. Abategetsi muri Iran barahagaritse gutumatumana ko biciye mu muhora wa internet jo ku munsi wa mbere wabaye umunsi ugira gatatu mu guhasha imyerekano iyamiriza leta imaze guhitana abantu bashika ku 8 kuva itangura ku munsi wa gatatu. Iyo myerekano yatanguye ari uko leta idugije ibiciro by'ibitoro ku bice 50% ku munsi wa gatanu.
Arakoze mugenzi wacu Harezi Bigirimana kuri aya makuru. Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na 41 mu gitondo. Amakuru yacu muyakurikira kuri wa.radio.vewa.com, turi kuri Facebook no kuri YouTube. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ariyo radio@gmail.com. Ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikaze mwese rero mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhereye mu Rwanda, Pasteur Uwinkindi ushinjwa Uwinkindi Jean ushinjwa ibyaha bya genocide mu Rwanda muri 1994 yasabye urukiko guhindurirwa inteko imuburanisha. Urukiko rwategetse ko rugiye kubisuzuma gusa ntirwatanze umunsi urubanza ruzongera gusubukurirwa. Iyo nkuru turaza kwibageza ku buryo burambuye makuru yacu ari imbere. Mu Burundi, igisirikare cy'igihugu gitangaza ko hari umurwi w'abantu bitwaje ibirwanisho baturutse mu Rwanda bateye ingabo zacyo mu ntara z'icyumweru gishize mu ntara ya Cibitoki. Iyo ni imwe mu ntara zihana imbibi n'u Rwanda. Nigitanga ariko umwirondoro w'uwo murwi n'ibyahononekariye. Mugenzi wacu Eloge Birika Neza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya afite inkuru irambuye.
Mu itangazo rigufi rwose ryasomwe kuri radio na televiziyo z'igihugu kuri uyu wa mbere mu ijoro mu ndimi zibiri Kirundi n'Igifaransa, igisirikare cy'u Burundi cyemeje ko mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu burishire w'Imana uheze hari umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho wavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda utera ikirindiro cy'abasirikare b'u Burundi muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushi uburengero bw'u Burundi imwe mu zihanura urubibe n'u Rwanda. Major Emmanuel Gahongano atwara ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushikanganji bwo kwivuna abansi niwe yasomye iryo tangazo.
Ngwego gukwivuna abansi ku Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko umugwi witwaje inkoho waje uva mu gihugu cy'u Rwanda wateye ipozisiyo y'abasirikare b'u Burundi iri ku musozi tw'inyoni ahitwa Marura muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ry'igenekerezo rya 16 rishira rya 17 munyonyo umwaka w'2019 igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Uwo mugwi ukaba waciye usubira mu gihugu cy'u Rwanda.
Na igisirikare cy'u Burundi kimenyesha ko umugwi wateye waturutse wongera usubira mu Rwanda, umwidondoro wawo ntawo kivuga. Ikinashikiriza kandi n'ibyo byarahononekariye. Kuva ku munsi w'Imana, amakuru yari yemejwe na bamwe mu bajejwe intwaro yavuze ko hari hatewe ibirindiro bibiri mu ishyamba cimeza rya Kibira muri komine ya Mabayi, ariko nayo nyene ntavyo byarahononekariye yashize ahabona. Gusa hari bamwe mu banyagihugu babwiye itangazamakuru ko biboneye abasirikare batari bake bakomeretse bariko bajanwa kuvurirwa mu bitaro vya komine Mabayi hamwe no ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, bakavuga ko kandi babonye abasirikare bagira ku 8 bahasize ubuzima. Mugihe hamwe abanyagihugu bari bacitse vutu umusitanteri wa komine Mabayi yabagirishije inama ku munsi wa mungu n'uwa mbere ariko mune bajejwe umutekano abaremesha ko atacobota inyango bati ngo zabo nkuko bamwe bari batanguye kubikora. Igitero kivuzwe nyuma yaho mu ijoro ryo ku itariki ya gatandatu burishi itariki y'indwi ukwezi nyene umugwi witwaje ibigwanisho bivugwa ko bavuye mu Burundi tereye ku butaka bw'u Rwanda ahitwa bweyeye ahantu rubibe na komine ya Mabayi. Abanyagihugu babwitangaza makuru ko hari nka zibwe. Ibitero bibiri gushika ubu nta mugwi n'umwe yabigwanya leta ya Burundi canke y'u Rwanda iravyiterira. Bibaye kandi nyuma yaho kwa 2022 ukwezi kw'icumi guheze abantu bitwaje ibigwanisho binjiriye mu makomine y'intara ya Bubanza nka Mpanda, Gihanga na Musigati baganika ibira mu burengero bw'u Burundi bari baje baturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe mu bisanzwe iyo havuzwe abantu bitwaje ibigwanisho bateye bava hanze y'igihugu ari gisirikare gisohora amatangazo ico gihe n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi yavuze. Moise Nkunziza asiguye ko ari umugwi w'abagizi ba nabi wari wagize igitero maze inzego z'umutekano zicamo 14 zongera zafata inkoho. Umugwi nyeshamba Red Tabarwanya ubutegetsi bw'u Burundi ufite ibirindiro mu ntara ya Kivumbanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo wemanze ko babonetse muri aya makomine ya Bubanza barabagwanyi bawo. Sinshuro ya mbere igisirikare cy'u Burundi na leta y'ico gihugu bagiriza igihugu cy'u Rwanda kuba inyuma y'ibitero hamwe n'ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mu mwaka wa 2015 hagati y'amagenekezo ya 10 na 13 y'ukwezi kw'indwi umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe yerekanye umugwi w'abantu 170 w'igisirikare cavuga ko bari mu bari bateye mu makomine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko hamwe na Bukinanyana muri Cibitoke. Yemeje ko bari bateye bari baje baturuka mu Rwanda mbere hari n'abavyemereye mu menyesha makuru imbere y'inzego z'umutekano. Icyo gihe byavuzwe ko 31 muri bo bahasize ubuzima. Kuva habahirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo ku wa 13 ukwezi kwa 5 2015 u Rwanda rwaragirijwe na leta y'u Burundi kuba rwarafashije abashatse gusenyura inzego no gucumbikira abo yitabanze b'igihugu. Incuro zitari nke Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yamirijwe mu myerekano yatumwe ko na leta canke amashirahamwe ayishigikiye ku rugero rumwe n'abahinga ba ONU batohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi mu kiringo c'imyaka inishize hamwe n'umwe bwa Buraya bwatse imfashanyo Burundi. Ku itariki ya gatatu ukwezi k'umunani 2018 buramatari w'intara ya Kayanza ihantu bibe n'igice c'ubumanuko c'u Rwanda yemeje ko indege y'igisirikare c'u Rwanda ku wa 13 ukwezi kw'indwi uwo mwaka yarenze imipaka ibirometero 4 igenzura ibirindiro vy'ingabo z'u Burundi mbere yo gusubira inyuma. Inshuro zitari nke kandi abantu bemeza ko bakoreye imyimenyerezo ya gisirikare mu Rwanda barerekanywe mu iperereza ry'u Burundi biyemerera ko bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bafashe imigwi igwanya leta y'u Burundi. Ivyo bihugu bibanye vyo mu karere k'ibiyaga binini binahurira mu muryango wa Afrika w'ubuseruko yase vyagirizanya kubikiranira abansi. Abategetsi b'u Rwanda nabo bagiriza inzego z'umutekano z'u Burundi kubika no guha inzira abaro bari bagwanya ico gihugu harimwo ab'umuhari RNC ufise ibirindiro muri Kivu y'umanuko hamwe n'interahamwe zagize genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi hari n'umugwi w'abahinga ba ONU wabishize ahabona mu minsi heze. Hari n'imisoni y'Abarundi iri mu mugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bagera kuri 25 buherutse gufatirwa muri Congo bafungiwe Kigali bagirizwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda bemereye urukiko ko bakorana n'umuhari w'inyeshamba wa General Kayumba Nyamwasa kandi ko bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bafashanya n'uwo muhari. Akatari gake abategetsi b'u Burundi harimo umushikanganji w'ubutungane baravuze ko azitwarira u Rwanda muri ONU no mu masentare mpuzamakungu. Uburundi kandi bwaratasa amashirahamwe yo mu karere nka CRGL yase n'umuryango w'umwe bwa Afrika buyasaba kuva mu gacerere akagica avuze kuco bwise agasomborotso gakorwa n'u Rwanda. Abategetsi b'u Rwanda nabo harimo abasirikare bakuru bakuru inshuro zitari nke bari hanikirije abanyagihugu bo ku mipaka kwirinda kuja mu Burundi n'ubwo imigenderanire y'abanyagihugu bo ku rugabano rw'ivyo bihugu bibiri Italia tosekaye nk'indongozi zabo bakaba banagumye bahana n'abageni. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Eroje Birikaneza, urakoze kuri iyi nkuru. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki ngo u Rwanda rwinjire mu cyerekezo cya 2020 hari byinshi bitaragerwaho mu byo rwari rwiyemeje. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Asumutakaba uri Kigali mu Rwanda.
Buri munyarwanda wese yumvaga Vision 2020 nk'inzozi none harabura iminsi mike abanyarwanda bakayinjiramo. Hari bimwe mu by'u Rwanda rwa rwemeje kugeraho ubu byagezweho ku kigereranyo rwifuzaga n'ibindi bigikeneye gushyirwamo imbaraga. Mu byagezweho ikibazo cyo kuringaniza imbyaro kiri mu byo leta ivuga ko yagezeho. Leta igaragaza ko muri Vision 2020 yari yiteze ko abaturage bazaba bageze kuri 13 million, ubu bakaba bageze kuri 12.2 million. U Rwanda kari rwateganyaga ko muri Vision 2020 icyizere cyo kubaho cyari kuri 49 mu mwaka w'2000 urwanda rwari rwihaye ko muri vision 2020 ruzaba rugeze ku myaka 55 ubu ikigereranyo cyo kubaho kikaba kigeze ku myaka 64 nubwo hari byakozwe hari byinshi bitaragerwaho urugero nahawe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba rugaragaza ko ikigereranyo cy'abakene bakiri kuri 47% mu gihe muri vision 2020 leta yari yihaye ko ubukene bwaba bwagabanutse kugera kuri 30%. Madame Merance y'inkami iyobora akarere ka Rutsiro avuga ko kugeza ubu hari byo batarageraho kandi bari babyiyemeje kuzabigeraho muri vision 2020.
Kugera kuri vision 2020 kandi twifuje ko twazinjira muri buriya mwaka abantu bose bafite ubwiherero, abantu bose bafite amazu ameze neza akurungiye, abantu badafite amazu amacumbi gera kuri 294. Kugeza ubu navuga ko ubwiherero kuba adafite ubwiherero namba ntabo, ahubwo wenda akaba afite icyitwa igisa n'ubwiherero, afite nk'icyobo gicukuye hagati y'insiniyo, akaba afite se bwamaze kuzura ku buryo ushobora n'ubundi guteza isuku guteza umwanda. Icyo gihe rero we ku giti cye yataragerwaho n'umuyobozi aba yumva ko abufite, kuko na kera yari amenyereye kujya mu gisambu cyangwa mu rutoki. Naho abo twabaruye abafite imirire mibi ni 214 bari kwitabwaho. Ikijyanye no kunoza neza ibijyanye n'imiturire, inyubako zifite isuku ku ruhande rumwe zisaba ubushobozi abaturage batagiye bafite ku buryo dushobora kubyinjirana muri uriya mwaka bitarakemuka.
Mu ntara y'Iburengerazuba niho hari umubare munini cyane w'abantu bafite ubukene bukabije. Mwebwe muri Rutsiro abakene barangana gute?
Kugeza ubu twari nako dufite umubare uri hejuru, dufite 49%, bigaragara ko tugifite umubare uri hejuru.
Kunoza umuco w'isuku biracyari ikibazo ku baturage, nubwo Leta ikomeje kubibakangurira ko isuku ari isoko y'ubuzima. Abaturage baragaragaza ko isuku itabakundira bitewe n'ubukene babamo.
Ntabwo nava muri hose ngo mfite ntara, ubwo se nabishobora? Oya, ntabwo nabivamo, n'umwana nawe ntabishobora.
Nkubwije ukuri yuko tuwarete ntabwo zipfundikirwa. Ntabwo zipfundikirwa, sinjya kubeshya. Ntabwo zipfundikirwa, mana yanjye. Twabuze ibyo wenda mwanda wenda ntiwazamuka cyane, ariko twabuze ibyo dupfundikiza. Yoo, irabura cyane ahubwo ugasanga umwana umukarabije amazi yonyine masa nta n'agasabune.
Yakaraba se n'ikijumba agiye gufata, mbese yiteguma gutyo gusa. Ahubwo se wajya muri wese, niba wenda wabonye ibyo kurya ibintu iryo joro. Ubwo wenda nawe warayubi ibyitumye maje no kubirya, ubwo akangira gukaraba ukaraba reka nta kintu ntabwo tukaraba rwose. Icyo rwose mvuze nta kubenda tuva muri wasi nyine tukomeza gahunda zacu tukiyitarira.
Ntarasa nabi nyine kubera rwa bukene buturiho, bagomba gusa nabi.
Iyo umuntu akenye nyine, iyo ukenye ubukene none se iyo suku yazi wajya kuyikora utariye.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro buravuga ko bwashyize imbaraga muri gahunda zari inyuma nk'ijyanye n'imirire mibi, imyubakire, isuku, kugira ngo barebe niba mu kwezi kumwe gusigaye u Rwanda rwinjiye muri vision 2020 ibibazo by'abaturage bizaba byagabanutse.
Biriya bibazo mbese byose bibangamira umuturage twabikemuye, dushyiraho gahunda y'ubukangurambaga budasanzwe turi gukora muri aya mezi atatu kugera mu kwa 12, guhera mu kwa 10 kugera mu kwa 12, kugira ngo tukore iryo barura ry'abafite ibyo bibazo, dushyiraho n'ingamba z'uburyo tugenda tubikemura. Ubwo rero dufite gahunda y'uko buri cyumweru tumenya ngo hakozwe iki, ariko na buri wa kabiri twebwe itsinda ry'akarere tugatoranya umurenge tujyamo kureba niba koko biri gukorwa. Ibyo rero biri gutanga umusaruro kuko biragenda bigabanuka, nubwo tutahamya neza ko bizaba byarangiye, ariko ubukangurambaga abaturage bose barabyumva.
Ubu umuntu ntiyavuga ko mushyizemo imbaraga mu minsi ya nyuma, wenda iyo imbaraga ziza gukorwa hasigaye nk'imyaka 5 ngo vision 2020 igere, wenda mwari kugeraho ko mwesheje umuhigo.
Navuga ko habayemo n'intege nke ku rwego rw'ubuyobozi twebwe, kuba igikorwa n'ubundi cyari kimaze igihe cyaratangijwe no ku rwego rw'igihugu, ariko ingufu dushyizemo muri aya mezi atatu ya nyuma yo tuza kuyatangirana tuba tugeze kure, ariko n'ubundi hari impinduka zigaragara kuko dutangira ubukangurambaga hari imiryango myinshi itahegeraga n'ubwiherero ubwiherero rwose bumva bitabareye.
Nyuma ya Vision 2020 Rwanda kandi rwihaye ikindi cyerekezo cyo kugeza mu mwaka w'2050 ko umunyarwanda azaba yinjiza amadolari 12,276 ku mwaka, kuvuga asaga miliyoni 11 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Mu gihe zimwe mu mpunzi zo mu Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cy'inzoga ya Kanyanga ikorwa ndetse igacuruzwa ku mugaragaro na zimwe mu mpunzi z'Abarundi, hari izindi mpunzi zivuga ko icyo kinyobwa kizitungiye imiryango. Inkuru irambuye murayigezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
Ugeze muri tumwe mu tubare two mu nkambi yo mu Rusenda, iyo ushatse Kanyanga ni ibintu byoroshye kuyibona, ariko noneho wagera hanze y'inkambi usanga hari Abarundi n'abakongomani bateka Kanyanga ku mugaragaro, abandi nabo bayishoye mu isoko ryo mu Rusenda. Niyo nkuru Deo Gracias, ni imbuzi yo mu Rusenda iteka Kanyanga.
Benshi bavuga ngo mu nkambi ngo Kanyanga ni inzoga mbi. Mugabo nka jewe mvuka ndafite imyaka 30 hafi n'9 nakuzenwa Kanyanga na papa wanje yaranwa Kanyanga kandi yaranayiteka. Ni nayo mpamvu nuno munsi nafashe umurage wo guteka Kanyanga kuko niyo yadukujije yaranyigishije ndabaho naho bayigwanyaga. Mugabo ndazi ko Kanyanga atari ikintu kibi cyane, Kanyanga bayita mbi uyinywe utariye.
Ijwi rya Amerika ryasuye kandi n'isoko ryo mu Rusenda. Ukigera muri iri soko uhasanga hari impunzi z'Abarundi zigurisha Kanyanga, izindi nazo ziri kuyinywa. Kiza Emeline ni umucuruzi wa Kanyanga, avuga yuko usibye kuba basaba umusoro mwinshi w'iki kinyobwa kimutungiye n'umuryango.
Twasaba yuko ku Kanyanga tudandaza natwe baduhereza ihuru yo kudandaza kubera turondera rasiyo y'abana kuko akabidukarangwa 8,000. Ibyo 8,000 abana ucawunguka ibyo 2,000 tugenda ukagura akabutura k'igihumbi, hama igihumbi ukakiguramo indagara z'abana bakarara bariye.
Mu gihe iki kinyobwa gifatwa nk'ikiyobyabwenge kinyobwa ku mugaragaro mu Rusenda, hari impunzi nyinshi zihangayikishijwe n'abakinywa kuko tonona ubuzima bw'abagikoresha. Peter Bavumba Muhamedi ni impunzi yinubira iki kinyobwa cya Kanyanga.
Ikibazo zigitera izi Kanyanga nuko uhura nuko abagiye kuzinywa urahataha agahwa n'umuntu akamukubita kandi batananywanye cyangwa se ageze kugo g'umuntu akahonona agashaho umwanda kubera uburegwe mo hamwe hari aho usanga abana atari n'impuzu mo abana bakabona ubwambare bw'umuntu akuze. Numva ko nicyo ari kibazo rero abajeje umutekano ari akwiye kugira securite. Nimba ari inzoga umuntu ari kanywa akanywana urufasoni hamagata kugira ngo abana ntibatindere cyangwa bakayite.
Nubwo iyi nzoga ya Kanyanga yica ubuzima bw'abayinywa usanga mu isoko ryo mu Rusenda yishura umusoro wa leta. Senga bya Mungu ashinzwe umusoro mu isoko yo mu Rusenda aragira ati
Kanyanga hapa kwa kila mtu ambapo menyana leta
Kanyanga hano buri muntu yazanye bito rya Kanyanga yishura amafaranga 500 ya taxi na 500 y'isuku. Ese niki umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu kambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba avuga kuri inzoga ya Kanyanga zimwe mu mpunzi z'Abarundi zikora ndetse zikayinywa.
Mu ikambi ntago baraboneka cyane bakora amakanyanga, ariko hamwe turabyumva ko bibaho kubera nabo baba bariko baraba ukuntu yo kuyungunganya mu tundi tuntu kugira ngo barabe ko boronka rasiyo. Ariko ikibazo nuko bizanira nabo amagara kuri bamwe basanga byabononeye amagara. Aho rero twosaba ko leta yogerageza ikaraba uburyo abantu bashaka kubikora mu mategeko kuko tuzi ko bijya uko bikorwa hari igihe usanga bizanira ingorane ku magara y'abantu ngahamika. By'ukuri urabiye ku bantu amagara agenda arapunguka buke buke uko umuntu yarabise igihagararo ugasanga none yahavuye agenda umubiri ugenda uramupfungukira ko umuntu akabona neza yuko uravuye ku maso ko ari ikibazo ku bantu, ari naho usanga mbere bamwe yahavuye ishora no kubagirira nabi no gupfuka ababo.
Mumenya yuko atari inzoga yonyine ya Kanyanga ihangayikishije abatuye mu nkambi yo mu Rusenda, ahubwo hari inzoga yitwa umutinanyi ikorwa mu mayani isukari ndetse n'umusemburo bakoresha amandazi. Abayinywa bavuga yuko ibagiraho ingaruka ku buzima bwabo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo, urakoze. Tuve mu Rusenda dukomeza kuvuga ku kibazo cy'impunzi. Abanyekongo amagana bakomeje guhunga bava mu turere dutandukanye tw'amajyaruguru ya Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko bahunga imitwe y'inyeshyamba itandukanye irimo Nyatura hamwe na FDLR. Bamwe mu bahungira muri Uganda baciye ku mupaka wa Bunagana baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Mugingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje guhasha imitwe y'inyeshyamba itandukanye ku butaka bw'icyo gihugu, abaturage nabo bakomeje kugirwaho ingaruka mbi cyane zirimo no gutakaza ubuzima. Amakuru aturuka i Beni avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize abaturage batari bake bishwe n'inyeshamba za ADF mu turere duhereranye na Beni nk'ahitwa Oicha, aho hafi abantu 20 bishwe batemaguwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ibibaye nyuma yaho ingabo za Congo FARDC zagabye ibitero bikaze ku birindiro by'umutwe w'inyeshamba ziranira ubutegetsi bwa Kiyisilamu muri Uganda, ariko akaba zimaze hafi imyaka 20 zarahungiye mashamba ya Congo. Mu byumweru bike bishize FARDC ivuga kuba yarafashe bimwe mu birindiro by'izo nyeshamba ubakaba zirimo kwihorera ku baturage. Mu turere turi hafi na Rukiro nka Bwito, Itongo n'ahandi havugwa intera hamwe na Nyatura, amajana akomeje gukika ahungira muri Uganda nk'aba twavuganye bamaze kugera ku butaka bwa Uganda.
Tuvuye kabizo bari kwica abantu zereba tugahitamo ko kugira batwice tukava twahunga tukaza nibaza ko bavanga na Abanyatura. Ndoshi karukuza bagatemagura abantu nuko bakasubira mu mashamba yabo. Nazaga ku manywa nayaba nijoro nijya.
Nitwa Toto, niyo yita Toto. Je mvuye Itongo. Imbamvu FDLR zagiye ziradukura mu mirima yacu bakaja baraza kudupia tu buri munsi, bagatuma turara hanze buri munsi. Abantu banje bose, mugore wanje n'abana bose bagiye barabishe, ndabantu burandindi nje nyine guca. Nabonye rero k'imbere ndavuga ndi wenda nibura kanze nje aha bandi bari. Abenshi bagiye baravayo tu guco guca bashoboye, twebwe tukagumya guhangaza tu turi kugira ngo turebe ko wenda twazabona agatekano bikananga, bakaja baradusumba watu buri munsi. Hari ubwo tuba turi mu murima bakadusanga mu murima, twaba turi ngo gukura nk'amateke bakaba barayashikaguje bakayajana, ugasanga twebwe dusigaye inzara iri kugera ute iri kutwica muri ubwo buryo. Umugende ati natwe turi abantu, ndabwo muri abantu bo gutuma twebwe twicwa n'inzara kandi natwe dukeneye kurya. Ni bakaza bitwaje ibisu, bitwaje n'imipanga, n'abafite n'imbunda tu bakatwirukaho bico muri ubwo buryo.
Kubare kuza bafite intwaro ngo sohoka, numara gusohoka barakujanye, abimaniro koye baracikanyije bakiruka bakagenda barara mu binani. Nuko Imana ikarinda kudufasha tugatsinda urwo rugamba. Mu busanzaho n'ubu ngubu banari kubajana no mu mashamba aho ngaho muri Kanyamisango banarimo.
Ibisambo bikuje birasanga abantu mu mirima bikabiciramo. Ni Nyatura kubaziza ubusa kubasanga mu mashamba bakabiciramo.
Muri ibyo bikeho igisirikare cya Congo kivugwa kuba kimaze gushwiragiza imwe muri iyo mitwe, cyane cyane urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR, akanaba cyaratangaje ko kimaze guhitana bamwe mu bayobozi bakuru b'uwo mutwe. Hashize imyaka myinshi cyane Uganda yakira impunzi z'abakongomani kubera umutekano w'igihugu, bityo akaba n'abahungira hano bavuga ko icyo bakurikiye cyane ari umutekano.
Kumva ko impunzi ziri guturuka muri Congo ziri kuza hano mu Buganda ko bazakiraga, kavuga ati noneho basika natwe tuje kugera ute tuje gupfira hamwe n'abandi mu rugo. Kavuga ati yenda nitugira amahirwe naho wenda aho bazatwakira, wenda turebe ko twajyama kabiri.
Ni ukugira ngo barebe uburyo badufasha ku bwo kurya no kushaka umutekano.
Ukurikije ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu, umubare w'abakongomani bakomeje guhungira muri Uganda cyane cyane mu kwezi gushize umaze kwiyongera, ubakaba bakira impunzi zirenga 50 ku munsi ziganjemo abagore n'abana bato. Ati kandi izi mpunzi zirimo n'abanyamurenge baturuka kure cyane bahunga ibitero by'inyeshamba zibita Abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibihugu byo mu karere nabyo bisa nk'ibirimo guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'Uburasirazuba bwa Congo, cyane cyane ko aherutse kuba inama ihuza abakuru b'ibisirikare b'ibihugu bitandukanye muri aka karere yabereye i Goma biga kuri icyo kibazo. Perezida wa Repubulika ya Congo Felix Tshisekedi uherutse muri Uganda akaganira na mugenzi we ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi, banaganiriye ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu kandi banemeranya gufatanya n'ibindi bihugu mu karere kugikemura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, ngushimire kuri iyi nkuru. Iyi nkuru kandi hakaba ari nayo itugejeje ku musozo w'ibiganiro twabateguriye. Nshuti mwese rero bavandimwe, mwakoze cyane kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya no kuba mwaduteze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Odrius yarafatanije na Macbeth Yabaro. Kuri mikro yari ujendia mkangusi, nongere rombararikire ibindi biganiro byanyu birimo muri Isanga, muza kumva kuva saa 11 kugeza saa 11 n'igice. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro byanyu, mukurikira ahanini kuri FM 104.3 mu Rwanda no ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi, kuri metero 19 na metero 22. Mugire ibihe byiza.